Nobody gonna change how we live. Nobody gonna change how I feel about you. Mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hamaro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino munsi, dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda kwiragiza ikiza cha virus ya corona. Kuri mikro ayi Washington DC muri kumwe na Joe Diane na Hazwenge kwashikiriza ikiganiro hiwanyu mu ntara cuno munsi fatikanije na mugenzi wanje Venus Nshimiyimana we ari Londres mu Bwongereza. Amahoro Venus.
Waramutse ho Diane namwe nshuti z'ijwi rya Amerika. Dore ingingo nkuru z'ibyo twabateguriye. Amahanga arahimbaza ku nshuro ya 61 umunsi wahariwe amasezerano yo kurengera uburenganzira bw'umwana.
Umuryango wanyakiriye nabi, nagira se nagira ibyo ayambara n'ibimufasha byose nabyo banda nayitwara. Habe ni sabune ni muzu naniyo ndaro nk'ibyerekeye na sewuye.
Sewuye yaramumbyaye ko nkamfasha kukurya kugira ndamugawirire birangora ubukene ibyambagwa.
Abanyi bamwe mu bavyeyi bavyaye batarashingiza abo kandi batarakwiza n'imyaka, no kuvuga bakiri bato bari mu ikambi ya Rusenda iri muri Republika Demokarasi ya Kongo, bagaruka ku bibazo abana babo bahura navyo. U Burundi nabwo bwugaye ibiro vy'intumwa idasanzwe ya ONU. Impamvu turagaruka ko handi hato muri ano makuru, mugume ku maradiyo yanyu. Reka ikiganiro cacu tugere ku makuru agezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Muri Afrika, abashinga amateka hamwe n'abategetsi ba gisirikare muri Somalia bavuga ko ikurwa ry'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika muri ico gihugu nkuko bisabwa na Perezida Donald Trump bishobora gusiga ico gihugu mu kaga no gusigira urubuga Al-Shabaab n'iyindi mihari y'iterabwoba. Senateur Ahmed Hashi, umunyamabanga wa komite ya Sena ya Somalia ijejwe bya gisirikare, yavuze ko iki atari gihe cyo gukura abasirikare ba Amerika muri Somalia. Avuga ko igihugu kiriko cinjira mu matora kandi ibikorwa by'iterabwoba bishobora kwiyongera muri ico kiringo. Ni mu gihe amatora y'abashinga amateka muri Somalia aterekanijwe mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kabiri, ari mukuru w'igihugu agaterekanywa mu kwezi kwa kabiri umwaka uza. Ikinyamakuru The New York Times cyandikira muri Amerika muri indwi cyanditse ko Perezida Trump ategekanya gukura abasirikare nka bose ba Amerika amajana indwi bariko batanga imyimenyerezo no kurwanya iterabwoba muri Somalia. Ayo makuru avuga kandi ko Trump ategekanya kandi kugabanya abasirikare mu bihugu bya Afghanistan na Iraki. Muri Leta Zunze za Amerika, Joe Biden yatowe kuba perezida, yavuze ejo kuwa kane ko atazotegeka guhagarika imirimo yose mu gihugu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19 n'ahabandura barushiriza kwiyongera. Amareta hamwe n'ibisagara bitari bike biza byaramaze gufata ingingo nk'izo, zirimo guma mu rugo, kubuza abari amazu y'uburiro no kugabanya ibitigiri by'abemerewe gukoranira hamwe. Biden yabwiye itangazamakuru ko atacabona cyo tuma ahagarika igihugu cyose kuko atamwimbu byotanga, ariko yavuze ko amategeko y'ibihe hamwe n'ingene ibikorwa byokugururwa bizofatwa hisunzwe ibice bibangamiwe kuruta ibindi mu gihugu. Amerika igeze ku bantu barenga 251,000 bamaze kwicwa n'uwo mugera, hamwe n'abarenga 111,600 bamaze kwandura, nk'uko kaminuza John Hopkins yo muri Amerika ibitangaza. Muri Amerika kandi mu gihe ibitigiri by'abandura COVID-19 birushiza kwiyongera, ikigo kijejwe gukinga indwara zandukira CDC kiragabisha Abanyamerika muri iyi minsi mikuru ihereza umwaka yimirije. Iyo minsi mikuru irimwo umunsi w'umuganuro canke Thanksgiving mu Cyongereza uzohimbazwa ku itariki ya 26 ukwezi kw'icumi na kumwe. Kuri uwo munsi bimenyerewe ko imiryango y'Abanyamerika n'abagenzi babo bahura bagasangirira ibinyobwa n'ibifungurwa hamwe. Dr. Henry Walke ajeje gukurikirana hafi ikiza cya COVID-19 mu kigo CDC yavuze ko iki gihe Abanyamerika basabwa kubahiriza ingingo zo kurwanya ikwirakwira ry'uwo mugera. Mushikiranganyi wa Leta Zunze za Amerika jeje migenderanire n'andi makungu Mike Pompeo ejo kuwa kane yabaye umutegetsi wa mbere wa Amerika wo ku rwego rwo hejuru agendeye akarere ka Cisjordania. Yatangaje kandi ko kuva ubu ibidandazwa byose bihingurirwa muri ako karere k'Abayahudi bizokwandikwa ko byahinguriwe muri Israeli. Uru rugendo rushobora kuba ariko rugendo rwiye rwa nyuma imbere y'uko perezida yatowe Joe Biden arahirira amabanga y'igihugu. Pompeo abitangaje igihe yagendera ihinguriro ry'ikinyobwa c'imivinyu Ipsagote hafi igisagara ca Palestina ci Ramara. Abanyepalestina batari bake bari yamirije urugendo rwa Pompeo muri Cisjordania, bavuga ko Cisjordania co kimwe n'akarere ka Gaza hamwe n'ubuseruko bwa Yerusalemu bitegerezwa kuba leta ya Palestina. Abandi bavuga ko Trump ariko araheraheza amabanga yiwe kandi ko bazobandanya kugwanira uburenganzira bwabo.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika bibutse kuyumvikanira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kuba ari mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na metero 44. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mutwumvira ku isi yose ni kuri wa eshatu radio yacu akadomo.com. adrese za Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika. Uburundi bwafashe ingingo yo gufunga ibiro by'intumwa idasanzwe ya ONU muri icyo gihugu. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Ninahazwe amaze kugirana na Desire Hatungimana ukidukurikiranira iyo nkuru, yatangiye amubaza imvo nyamukuru yatumye Uburundi bufata iyo ngingo.
Mushikiranganje Albert Shingiro abanza kwerekana igituma intumwa idasanzwe yawo ni yaje mu Burundi, akavuga yuko inama nkuru y'umutekano yawo ni mwaka 2015 yatoye ingingo cy'ubita resolution ya 2028 yasaba yuko mu Burundi ibiriko bira mu Burundi indyane za politike zari zifatiye cyane cyane ku kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu muhisi Petero Nkurunziza cyatumye haba indyane mu gihugu warabanye n'ibyo turi gumuti. Inama nkuru y'umutekano ya ONU irasaba ko haba umuhuza yova mu karere k'ibiyaga binini yoza guhuza Barundi kugizo njyane koko zihere. Hanyuma mu nyuma rero niho mu mwaka w'2016 niho hashingwa ibyo biro vya mbere byo mu by'intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi birongowe na Jamal Benomar. Ibyo biro rero byatangura birakora kugira bikorane n'u Burundi mu bijanye na politike, umutekano, agati akazi na muntu, kugira koko izo njyane zari zihari barabe uko hagati ya ONU ubumwe bwa Afrika hamwe n'u Burundi botorera umuti izo njyane zari mu gihugu. Ibyo byose rero Shingira avuga ati ibyo byarabaye hanyuma mugabo uno munsi ati nta kuntu na kumwe twobandanya dufuye twakirizo ntumwa dufise ivyo biro, kuko na Michel Kafando yasubiriye Benomar mwaka 2017 hanyuma agatanga imihoho mwaka 2019 ngo ntiyigeze asubirizwa ivyo biro ngo byagumye bikora mugabo ata umuntu mwitasanzwe yawo nihari ngo naco gituma ngo baganiriye nawo ni baravuga yuko inyuma y'amatora ivyo biro byino mwa idasanzwe yawo ni mu Burundi byashinzwe mwaka 2016 vyo kugagwa. Ariko rero umushikiranganji abwo gomegendranire y'Urundi n'amakungu Albert Shingiro akamenyesha yuko ngo atumve igituma rero inyuma yayo matora ngo amatora bavuga ko yageze neza cyane ngo mbere ngo yoba nakarore muri Afrika ngo ntiyumve igituma ngo nuno munsi bagomba bashaka kuzana intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU. Igituma rero bo bafashe ingingo yuko ivyo biro vyugagwa Burundi.
Yego, hanyuma Gadesere n'ingingo bavuga yuko izoshigwa mu ngiro ryari.
Haje Albert Shingiro yamenyesheje yuko iyo ngingo ntabanduka yo kugara ibyo biro byari byashinzwe mu mwaka w'2016 izoba itariki 31 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka w'2020.
Hari ico yaba amashirahamwe akurikiranira hagufi ibibazo vy'u Burundi, aha ndavuga amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike n'abanyamigambwe batandukanye bakunze kugira ico bavuga kuri ivyo vy'u Burundi baragutangariza kuco babona ku ngingo y'u Burundi kugara ibiro vy'userukira intumwa idasanzwe ya ONU muri ico gihugu.
Abo twavuganye bamwe bamwe haba abo mu mashyirahamwe adaheranira inyungu za politiki cyangwa abanyapolitiki batumenyesha yuko ngo iyo ngingo y'u Burundi itabatangaje, kuko ngo batigeze bashaka yuko ibibera mu Burundi bimenyekana, bagatanga akarorero ko umugwi wa ONU ugatanga akazina muntu u Burundi butigeze bwemera ko uza gukorera mu gihugu, bakavuga bati ati nuno munsi rero ntagitangaje. Mugabo bobo ikibabaza kugeza uno munsi ni uko bavuga yuko mu Burundi harangwa amahoro mu gihugu cyose, harangwa umutekano atakibazo. Abo rero baharanira, abo rero abanyapolitiki bakavuga bati mbega ko tuzi ko mu minsi iheze hari n'imigwi igwana yitirira abagwanyi ateye igihugu, abatwara igihugu bava gute ko igihugu gitekanye, ati mbega ko hamaze iminsi hatogwa ibiziga mu nzu za Rusizi bitandukanye, amahoro ari hehe. Bakavuga rero bati nta kindi ibyo bintu byose byo kwirukana izo ntumwa zabo ni kwirukana abantu baharanira agateka kazina muntu baserukira ONU, ati nta kindi byerekana atari ku Burundi gushaka kwiyugarana, ntihagire ikintu na kimwe kibera mu Burundi kimenyekana. Nibyo bamenyesha, bakavuga ko iyo ngingo ibabaje cyane mu gihe uja mu ngiro, bagasaba ahubwo mbere ONU yuko yobandanya ivugana n'u Burundi kugira iyo ngingo koko ifutwe, ngo kuko nta na kimwe zomarira u Burundi atari kugusubiza inyuma.
Hari ico ONU yo iravuga ga Desire?
ONU kugeza ubu nya hana kimwe iravuga ubwo rwandiko cyo twabonye gusa nuko rwasohotse itariki 17 rwagiye habona ku munsi w'ejo ku mugoroba. Ngira bari bamaze kumenya uko rwamaze gushikira abo barunkiye, ariko kugeza ubu nya ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ntacyo rirabishikiriza. Ko
Desire Hatungimana, urakoze kuri iyo nkuru, ukomeze uyidukurikiranire, hamuraza kwigaruka ko mu buryo burambuye makuru yacu yo hanyuma. Tuve mu Burundi twerekeza mu Rwanda. Haraye hashitse igice cha kane c'impunzi n'abimukira bo ku mugabane wa Afrika bagera kuri 79 bava mu gihugu cha Libya. Abaraye baje bahasanga abandi 186 mamaze kwakigwa kuva uyo mugambi ugitangura. Abarenga 100 baramaze kuronka ibihugu bibakira. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa mu kiganiro amaze kugirana na Venuste Nshimiyimana yamubajije uko bakiriwe.
Abaraye baje mu kiganiro cyihariye Ijwi rya Amerika yagiranye na Bwana Olivier Kayumba, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri yita ku bikorwa by'ubutabazi, yadutangarije ko bakigera ku kibuga cy'indege cya Kanombe barahita babashyira mu modoka za bisi, nuko baberekeze muri hoteli babapime icyorezo COVID-19. Kubapima bivuze ko naho bavuye batapimwe, ahubwo hari impungenge ko aho bagiye banyura bashobora kuba harimo wenda abandi icyorezo COVID-19. Ni ukuvuga ngo rero uwo basanga yanduye icyorezo COVID-19 baramushyira mu kato, abandi babohereze mu nkambi y'agateganyo iri Gashora mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera.
Mu bamaze kwakirirwa kuva iyi gahunda yatangira, ni bande babashije koherezwa mu bindi bihugu, ni bangahe bakiri mu Rwanda?
Barava mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika birimo za Eritrea, ariko abamaze kwakirirwa kuva iyi gahunda yatangira bose hamwe ni 385. Abamaze kwakirwa n'ibindi bihugu nko muri Suwede ndetse no muri Canada na abagera ku 121, nuvuga ngo kugeza ubu mu Rwanda ushyizemo n'abaraye baje 79 baragera kuri 266 n'abane nibo bari ku butaka bw'u Rwanda kugeza ubu.
Mbese hari abahitamo kuguma mu Rwanda cyangwa se bose ni ukuhinyuza bashaka kugira ahandi bigira?
Ni ikibazo nabajije Bwana Olivier Kayumba, umunyamabanga umunyamabanga uhoraho muri ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi kubera ko mu masezerano bagiranye harimo ko baza bakanyura mu Rwanda cyangwa se bakajya mu gihugu cya gatatu cyangwa se bakaba basubira mu bihugu byabo niba icyo bahunze cyarashizeyo cyangwa cyararangiye ariko kugeza ubu ngubu mu Rwanda nta numwe uratangaza ko asaba kuba mu Rwanda ngo ahabwe ubwenegihugu nk'umunyarwanda.
Abantu benshi b'abanyamahanga baba mu Rwanda njya mbona benshi bakunda kwiga ikinyarwanda, waba warageze muri iyo nkambi ya Gashora, waba waramenye niba abo bantu nabo bafite ubushake bwo kwiga ikinyarwanda?
Nibyo nk'uko bivuga biri no muri gahunda Leta y'u Rwanda yashyizeho ndetse n'iyo ministeri ibitaho, usanga hariho abantu babigisha ikinyarwanda ndetse n'izindi ndimi cyane ko kugerayo uri umunyamakuru biba bigoye, wenda nko kubona uwavuga nk'icyongereza n'icyo bavuga za Tigrinya n'icyarabu. Ni ukuvuga ngo rero biragenda gake gake, ariko iyo gahunda yo kubigisha yoyo irahari kubera ko imwe na rimwe ntabwo babazi ngo bazamara hano mu Rwanda igihe kingana iki.
Eric Bagira ubusa, urakoze cyane. Nushobora kujya muri iyo nkambi ya Gashora uzadukorera amakuru mu kinyarwanda uganira nabo.
Ndagushimiye Venuse Nshimiyimana.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Twari twaciye ku masonga tugitangura igenekezo rya 20 z'ukwezi kwa 11 uko umwaka utashe, amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amasezerano yo gukingira agateka k'abana. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ingene agateka k'abana bavutse ku bakobwa batarubaka izabo mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda kifashe muri uyu mwaka gusa. Mwomenya ko abana mwe nabo barenga amajana 4 bavukiye muri iyo kambi. Pierre Claver niyo nkuru yanyarukiyeyo maze barayaga.
Uno mwigeme akiri muto atarashika n'imyaka 18 ahetse umwana w'amezi 3 yamuvyaye ataruba kugwiwe ico mikambi ya Mahama bita inda y'indaro.
Urareba nyene turi hano turi impunzi, ariko niba umuhungu ari impunzi ntituzogira ubushobozi kimwe nanje. Nje kugenda mu gituraga gakora amahera, je ntashoboye kujayo, ashobora kuza wa mukobwa akamuhendesha ya mahera. Eh, ni benshi.
Koze nkabanga.
Ni benshi cyane. Bararenga nka 30.
Iruhande yiwe harabandi bakobwa babiri nabo nyene bahetse abana, naho banse kuvugira kuri mikro y'ijwi rya Amerika baremera ko nabo nyene bavyagiye muri ubwo buryo. Aba bakenyezi nabo babarusha imyaka mike, nabo nyene barazi ko icyo kibazo cabanye ndanse muri iyo kambi y'impunzi z'Abarundi.
Nk'abakobwa bazitwara ni babandi nyene bahendesha nk'amajana 5, majana 3 kugira ngo nabo baronke kuntu boba.
Abakobwa nyene baragenda iyo o ashobora kuba avuga ati jewe n'ubundi ngirefe n'inzara kandi ndondeze uburyo nohendana ugasanga yandarayitwaye adafise n'iyazo yijana n'uwayimuteye umwana akamwanka.
Muri uyu mwaka w'2022 gusa abakobwa bamaze kumenyekana ko batwaye inda batarubaka izabo barenga amajana 4, nka bose n'abatarakwiza imyaka 18. mu myaka 5 iyo kambi imaze yubatswe umukorera bushake kwa muganga yabwiye ijwi rya Amerika ko amaze kuvuka abana barenga 1,500 muri ubwo buryo abenshi muri abo bakobwa bavyariye iwabo n'abanyeshuri canke abihunganye ingaruka ya mbere mbi kuri bo no guheba amashuri no kubura ico bagaburira abo bana bavutse nkuko bavyivugira
ntwarinda kandi nta mubyeyi n'umwe twari twazana cabiba ngombwa ko mpagarika je narumufina umwaka namaze imyaka 2 mugabo umwaka umwe narawize mfisinda maze kuvyara niho ntasubiye wapi ni kanyirohe
abana nta kintu bambaye nakwe nuko tukabura ikintu tubahekamwo ndeba ntubunaje hano ende gutera mugenzi wanje uduhutu nambika umwana agatenga bana ntera mugenzi wanje agapira nuko ntaje agacanyaka nibyo nakina hano wo kutsinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira kantuka akampambwiye nabi nkanye natakuntu mfise nobigira nkihangana
muri yo kambi impunzi hari abavyeyi bagiye hamwe bagira ishira hamwe ryo gusigarana bene abo bana kugira ngo banyina basubire ku ishure ubu numwe muri abo bavyeyi
icya bituma turaba twebwe tuba twicaye mu rugo tavuga duti nimureke guca ku ishuri kuko ku ishuri ni kazaza k'umuntu ni moje ni mu bampe ndababasigarana kuko nama ndi mu rugo kuko ndi hafi kuko ndakuze umwanya wo gukorera abo bana ndabushoboye kuko nagira nazenda bizi
umufaso nende wayazo Jacqueline atwari uwo mugwi w'abavyeyi yabwiye ijwi rya Amerika ko bafashe n'umugambi wo kwigisha abakobwa ingeso nziza babicishije mu mvyino ndangakaranga muri iki kirimo cikiza c'umugera wa corona ari kumwe n'ishyirahamwe gitari neza y'ibibondo Save the Children uwo mukenyezi yemeza ko yashoboye kuganiriza abakobwa barenga 600 mu ntumbero yo kwirinda izo nda zitifujwe zituma havuka abana badakurikiranwa bikwiye kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe amasezerano yo gukingira abana amaze imyaka 31 yemejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu kongo UNICEF gitaineza y'ibibondo abo bakenyezi basaba ko abana bakiri bato cyane cyane bavutse muri ubwo buryo mu ikambi ya mahama bo kwitabwaho kurusha
kwaruko gusigarana abana gusa naho niyo association yari ntoyi ku buryo abadashikirwa n'ubufasha baba benshi kuko nta nabamwe barayifata mu mugongo urazi uko mu gusigarana umwana umuntu aguha umwana muhaye nico usigaruramo birabagora bamwe bamwe bibagora kuronka amata bikabagora kuronka ibikoresho by'isuku n'uwo muntu asigarana umwana aba yitanze bidasanzwe kuko aha butundi dukogwa twiwe twose yararimwe ubwo rero murumva yuko bikwiriye yuko hagira abantu bafasha mu bijanye n'uburyo
utwara komite iserukirizo mpunzi Pasteur Jean Bosco kwibishatse nabo nyene avuga ko inzego zose zo muri iyo kambi zahagurukiye ico kibazo c'ubuhumbu no gukingira abana bavuka batifujwe
tuko turagerageza uko bimeze kose kugira ngo hirya no hino mu makaritie ma komunote abantu babamwo ico kintu ca mbere dukora kugira ngo tugerageze turabe yuko abana bacu dufise kuko mucamake nibwo Burundi bwejo mu gihugu cacu dutegerezwa guproteja abana bacu ko bishoboka kugira ngo izo ndazindaro ivyo byabwenge ivyo bintu byose ubona yuko bishobora kubazanira ingorane tugashimira cyane n'abayobozi turi kumwe no kuko ico kintu turagifashanyamwo mu kubica
ishyame mpuza bakongu gita impunzi HCR ryo rivuga ko rigerageza kwitaho abo bana kugira ngo baronke ico bafungura umuvugizi w'iryo shyirahamwe mu Rwanda yabwiye ijwi rya Amerika kwa abo bana bandikwa rikabaha imfashanyo nk'izihabwa abandi bana bavutse mu miryango izwi yubakanye mu buryo bwemewe n'amategeko uyo muvugizi amenyesha ko bagerageza gukorana n'izindi nzego nk'ubushikiranganje bushinzwe ibikorwa by'ubutabazi MINEMA ari nabwo bujejwe impunzi mu Rwanda n'ayandi mashyirahamwe yitaho ineza y'abana kugira ntiyagire umwana n'umwe atitabwaho kuko yavutse ku mukobwa ataruba kugwiwe iyo kambi ya mahama isigayemo impunzi z'abarundi zirenga gato 1,508 igice kinene cabo kigizwe n'abana batarashikana imyaka 5 Pierre Clavin Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
bamwe mu bana b'ibinyendaro bo mu nkambi ya Lusenda iherereye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bugarijwe n'ibibazo by'ubukene baterwa n'imwe mu miryango bavukamo yitabemera bityo bigatuma abana b'abakobwa byaye abo bana bibagora kubarera inkuru irambuye Vedaste Ngabo uri muri Rusenda
ugeze muri ingambi ya Rusenda iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira ukaganira na bamwe mu bakobwa bafite abana b'ibinyendaro bagutura gahinda batewe no kurera abo bana badafite base kandi n'imiryango yabo itemera abo bana. Muri resori muri village ya mbere yo mu Rusenda kwa Sanzuwini Ngimana Sauda ari gukora hisa umwana yabyaye nta mugabo, hanyuma iwabo baza kumwirukana mu nzu.
Umuryango wanyakiriye nabi hageraho mpangayika no kugera n'ubu nta nicyo bamfasha, manake mbayeho ngo nkagira ngo ngenda ndandaranda mu nkambi.
None se uyu mwana abayeho gute?
Abayeho nabi, nagira se nagira ibyo ayambara n'ibimufasha byose nabyo, manake tumeze nkagira ngo turose nabo dufasha twoba tugize Imana.
Iyo uvugishije umugabo wakubwira waguteye ikinyendara akubwira gute?
Nacambarira gusa gumahoze. Nani jambo ni mwarambarira no kuva ndanayitwara habe n'isabune n'impunzu nani yo ndaronka ibyerekeye na se wuyu. Iyo ndamubyira nyacavuga guma gusa yihore ngo ndamuvane kwindurunga umwana ngo sigwiwe. Sinzi rero n'igituma kiwatuma adafashe uyu mwana.
Izi mpungenge za Sauda zihuje na Fura Emeline. Na ufite umwana w'ikinyendaro w'amezi umunani y'amavuko uyasobanura ko uwo mwana wigarijwe n'ibibazo byinshi bitewe n'uko nta bufasha ahabwa n'umusore wamuteye inda kugira ngo arereshe uwo mwana. Ikindi yasendera amushyira kuri fomu kugira ngo atangire kuzajya apokera ubufasha yase rigenera izindi mpunzi.
Se wiwe yaramumbyaye ko ntamfasha kukurya kugira ndamugabirire birangora, ubukene, ibyambagwa, n'iyo umwana agwaye birangora cyane kugira ngo ndonke imiti kuko aragenda kwa muganga imiti umwana imiti bashobora kumpereza yayangwara sindayironke bwacyose ko ngenda ku mafarumasi kugira ngo ndonke iyo miti nayo mahera nkayabura ngenda kugura iyo miti bwacere binterura intuzenya cyane ishabu cyane n'inzigo kubw'uyo mwana namubyaye se we natamwitaye umwana agace baho mu buzima bu.
Zainabo Dusabe ni umukobwa ufite imyaka 16 yabyaye inda atifuza, avuga yuko usibye kuba babyara abo bana bakikiza n'amashuri bagahura n'ibibazo bituma bibashora mu ngeso z'ubusambanyi bashaka icyatunga abo bana.
Hari utwara inda y'ikinyindaro bakacamwirukana iwabo, umuhungu nawe yamwirutse ujya biramugora kugira murere bica bisaba yuko agenda arondera abandi bamufasha, ugasanga ashobora no kwandura n'indwara kugira kubera agenda aronderera umwana wiwe.
Nyamara kandi si ibibazo by'ubukene gusa byugarije abana b'ibinyendaro bo mu nkambi ya Rusenda, hari n'abana b'abakobwa basigira ababyeyi babo abo bana bakajya gushakira imibereho hanze y'inkambi. Savera Nzabona Impa ari kurira abuzukuru babiri abakobwa be bamusigiye bamaze kubyara ibinyendaro.
Ikibazo dufise barazanye abakobwa bamaze kubona abana barabarera bakabananira bakama babadutako bagatora inzira yo kohoha kandi bakagenda bahangayika kubera babona n'abana babatatu bari bubahereze. Ni ukuri turagowe, ntituzi ko tuzobajyana i Burundi, ntituzi n'uko tuzobagumiza ngaha kuko ntumenya ngo yabyawe n'umurundi cyangwa yabyaye n'umukongomani. Icyo nicyo kibazo dufite ngaha mu ikambi.
Nk'ukuri we byagenze gute?
Nk'ukuri jewe umwana wanjye w'umukobwa wa mbere yaragiye arabyara numva ngo abyaranye n'umukongomani w'umubembe, na none umunsi sindasubira kumubona uwo mubembe umwana baramuzanye bamunako. Ubugira kabiri kandi nawe byagenze uko, uwamumubyaye ko we n'umugabo wo mu nkambi yaramuzanye iwanjye yamumutayeho uwo mugabo wo mu nkambi. Sindigira mba n'umunsi yogwara ngo nzanire na parasamoro umwana ubari ngaho nk'imayibobo kuko nta bubasha afitiye uwo mwana kuko ntiyo mujyana no kumugabo wiwe yamwanduye. Ubundi mukobwa wanje nawe sinzi yagiye ngira agiye muzamisisi kubera maisha mabi.
Nubwo nta mibare y'abana b'iminyendaro ubuyobozi bw'inkambi bwaduhaye, umuyobozi ushinzwe uburenganzira bw'abana muri iyi nkambi Musa Bigira Imana yemeza yuko bamaze kwandika abana 47 b'abakobwa babyariye iwabo, aho bamusaba kubakorera ubuvugizi ku mashyirahamwe akorera mu nkambi.
Iyi minsi urabona abana barashobora no kubashyira ku mafomu, babashyize ku mafomu ugasanga barateba gupokera bakaza gutangura gupokera haheze nk'umwaka. Icyo gihe niho bagomba batubwira ati none nta n'ifashanyo dushobora kuronswa byagenze, hari bamwe usanga batwaje ibyo binyendaro babafashe ku nguvu atabishaka. Turagerageza kudodora kugira tubwire amashyirahamwe dusanzwe dukorana kugira turabe ko bashobora kugira icyo babafashije mu myaka yaheze, niho babafasha ugasanga babahaye n'utuajere bashobora kwisumamwo, ariko mu iki gihe nago byoroshye kuko bavuga ko uburyo atabahaye.
Didier Numbi wa Numbi ni umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda, yatubwiye yuko ishyirahamwe ryadra rijya rifasha abakobwa babyariye iwabo rikabigisha imyuga yo kudoda ndetse rikaba n'udufaranga two kwihangira imirimo. Ubusanzwe ubufasha ishyirahamwe ryaseri rigenera abana b'impunzi z'abarundi bavutse burimo kuvuzwa, guhabwa ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa ndetse no kwiga. Ni nabwo rigenera abana baba bavutse ku bakobwa babyariye iwabo. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda w'Umutara wa Kivu y'Epfo.
akabino ngaduce dusozerere ikiganiro wanyu mu ntaracu no munsi mwateguriwe mwongera mushikirizwa na Joy Diane nahazwe narifatikanije na Venus Tanshimiye Imana Venus wakoze kufatikanye twagize mu gutegura no gushikiriza kino kiganiro iwanyu mu ntaracu no munsi
urakoze cyane Diane ninahazwe mwakoze kandi namwe kudukurikira naho mu cyumweru gitaha umunsi mwiza.